Muri iryo tangazo urwego Sense rujerwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi rwibutsa ko rukurikiranira hagufi kumunsi kumunsi ingene makuru atangwa haba ku butaka bw'u Burundi no hanze yabwo mu binyamakuru byandika ko biba mu Burundi ariko urwo rwego hari umwitwarariko rufise muri kino gihe nkuko bivugwa na Richard Giramahoro arongoye Sense
ibihe rero turi mu vya politike n'umutekano birashobora gutuma abamenyesha makuru bamwe bamwe bataravye neza usanga batanze inkuru zishikuza canke izindi nazo bakazifata minenegwe ntibazihe agaciro zikwiye nkuko vyibonekeje mu gihe cy'imyiyerekano mu gihe c'amatora eka no mu minsi yakurikiye
Muri ivyo bihe byose umukuru wa Sense avuga ko akaranga mutima kumwuga wo kumenyesha makuru n'amategeko agenga uwo mwuga bifite icyo bisaba abamenyesha makuru kandi bagategerezwa kubizirikana
umumenyesha makuru wese ategerezwa gushikiriza inkuru yatohoje neza kandi atawoyegamiye mu guha ijambo abegwa bose niyo nkuru imvugo ndenza rugero hamwe no gufata minenegwe inkuru ihambaye ivuga ivyabaye biteye kubiri nakaranga mutima hamwe n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru bwa gatatu naho mukamenya ko inkurikizi y'inkuru ishikirijwe hatisunzwe ubuhinga bwose itega gusa ikinyamakuru yaciyemo yega no mumenyesha makuru yayishikirije nayo umumenyesha makuru wese avuye hanze y'igihugu amenye ko ategerezwa kubanza guhabwa uruhusha n'urwego rw'igihugu Sense imbere yuko atangura kurondera no gushikiriza inkuru ku butaka bw'u Burundi ariko rero ubwo ruhusha arashobora kugwakwa umwanya wari wo wose mu gihe adakoze yisunze amategeko
aho yasohora iryo tangazo umukuru wa Sense yari yatumiye amenyesha makuru harimo abakorera ibinyamakuru bidafite ivyicaro mu gihugu cy'u Burundi twashatse kumenya uko baryakiriye
gukebura muri ibi bihe ni ikintu gikomeye mugabo kandi ibi bihe ushobora gukora neza ugasanga impande zose ntizibona kumwe ugasanga bamwe bakagiza ko ahengamiye urundi ugasanga mu nkuru imwe kandi barakwagiza ko ahengamiye kurundi nico bituma dusaba ko abategetsi bacu canke abashejwe kucungera uko ibimenyesha makuru bikora boza baratwumva mu bintu bimwe bimwe bishobora kutugora ugasanga ikintu wahebye kugikora kandi yari inkuru kukubera wabuze urundi ruhande rufisemo uruhara muri iyo nkuru ugasanga urabiretse wabireka kandi ugasanga hari abandi bayibonye nabi yuko umengo ni umwe bita mu gifaransa silence complice ugasanga kubera ibihe turimo nyene biragoye nico gituma agize ica kebura biraduha ingufu
abandi nabo nkuba amaze imyaka irenga 20 akora umwuga wo kumenyesha makuru bafite ikindi basaba urwego Sense
abamenyesha makuru bategerezwa kuja hamwe bakabigisha iyo bamwe bamwe bariko barakosha kuko Sense nicikora ubwa mbere kugira ngo aya mategeko bayamenye bo barafise uburyo barashobora guca bakebura bamwe bamwe mu bamenyesha makuru usanga hariho bagitangura umwuga haraho agira amakosa atavyazi bateza imbere kandi igihugu cyabo ku bintu by'iterambere biriho kugira ngo abantu babimenye mu makungu y'igihugu cyacu atari kurira gusa iminsi yose ariko ibyo tubona uno munsi rimwe rimusanga ari ibintu by'amarira gusa ariko turabarundi nta n'umwe ashaka inabi igihugu cyiwe
kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza leta yise imigumuko abamenyesha makuru mva makungu batari bake barasavye impusha zo kuza gukorera ku butaka bw'u Burundi umwe wenyene niwe amaze kwakuruhusha kukubandanya akorera mu Burundi uwo nawe akorera televiziyo y'abafaransa France 24 Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika